Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kane itariki ndwi y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2018. Muri kumwe na Frederica Undikije.
Nako mabenyeje abarundi n'amafungu ko tutazivuguruza ikiringo cyacu kizorangira umwaka wa 2022.
Uyo ni Perezida wa Burundi Pierre Nkurunziza ariko yatangaza ko atazosubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2022 igihe azobarangije ikiringo ciwe. Yabitangaje nyuma yaho atere igikumu kwibwiriza shingiro rishasha ry'u Burundi. Inkuru cyo kimwe nibivugwa kuri nyingo turabigarwa ko mukanya kari imbere. Uyu munsi kwa kabiri niho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatere igikumu kwibwiriza shingiro rihinyanyuye riherutse gutorwa n'abanyagihugu. Ibirori byabereye ibugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Nyuma yaho yatere igikumu ku itegeko ryemeza ibwirizwa shingiro rihinyanyuye mu ngoro yiwe iri mu gisagara ca Gitega. Pierre Nkurunziza yaciye aja muri komine Bugendana gushikiriza ijambo Burundi n'amakungu. Mu byo yashikirije yagarutse ku bibazo binyuranye bijanye no gusubira canke kudasubira kwitoza kwiwe n'ingene inzego ziriko zigiye kubandanya zikora inzego zihari muri iki gihe. Reka dutega amatwi mugenzi wacu Fidele Sabimana yaduteguriye inkuru.
Nija mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yashikirije abarundi n'amakungu yagiye aratanga umuco ku bibazo byahora vyibazwa n'abantu batari bake. Bimwe muri ivyo bibazo vyabana bariya nibijanye n'ibizoshikira inzego ziri uno munsi mu gihe umukuru w'igihugu yoshira igikumu kubwirizwa shingiro rinyanyuye. Kuri ico kibazo Perezida Nkurunziza yagize ati:
"Ikindi gihambaye twashaka kumenyesha nuko iribwirizwa shingiro ritaje guhindura inzego canke guhungabanya amategeko. Inzego mwitoreye mu mwaka wa 2015 nizo zizobandanya kurongora kubarongora gushika mwitoreye izo zisubirira mu matoro y'umwaka wa 2022 kandi amategeko adateye kubiri n'irigizwa shingiro azobandanya akurikizwa. Nihagere rero ababahuvya ngo ibwirizwa shingiro yihutira gushiraho umushikiranganje wa mbere n'ibindi bihuwa vyinshi yihutirwa cane cane no gutsimbataze nayo kwikukira iteka n'itekane vy'umwenegihugu hamwe no kuja ku murongo w'ibihugu dusangiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ingingo y'amajana 288 hamwe n'ingingo y'amajana 290 zirabitomora neza.
Naho kubiyumvira kwinyanyurwa by'ibwirizwa shingiro rizova rimugumiza ku butegetsi ibindi biringo Perezida Nkurunziza yatanze umuco.
Mubimenye neza kuva uno munsi iribwirizwa shingiro ntijyahunyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nk'uko abansi b'u Burundi bari bamaze igihe babidumisha. Kubinyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera umwaka wa 2022. Ni navyo kandi niyemeje kubandanya kandi nzobandanya ngendera mu gukorera igihugu cacu no kugiteramira gushika ku iherezo ryanje ngakwisa. Iyi ngingo ni integuro nziza y'Imana mushobora byose ku gihugu cacu ku barundi bose no kuri jewe nyene ubwanje. Imana mushobora byose niyo cabona. Mukaranga mutima kumugambwe CNDD watureze ukaturamura ubugabo ukudahemuka kamboneza mu mugambwe CNDD nago mabenyeje abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cacu kizorangira umwaka wa 2022.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyeshe ko Burundi buteye indi ntambwe ihambaye kubera ibwirizwa shingiro rinyanyuye ariko aragira n'icyo asaba amakungu.
Burundi burateye intambwe kwikukira ikomeye cyane. Tugize amatora y'ibwirizwa shingiro mu Burundi umenga n'intama yuri inzu mu bihugu bibanyi twarabonye ibihugu bigira bitora amabwirizwa shingiro yabo. Aha mu karere, mu Rwanda, mu Buganda, muri Tanzania, muri Congo, muri Chad, muri Cote d'Ivoire, ndetse n'i Buraya birirwa baratora amabwirizwa shingiro ariko nta nduru bavuzako. None abarundi bacumuye iki? Icyo ni ikibazo tubaza amakungu. Abarundi bacumuye iki mu kwitunganiriza ibyabo? Nta kibe twacumuye.
Perezida Nkurunziza yagize icyo asaba abaserukizi b'ibindi bihugu mu Burundi.
Dusavye abaserukira ibihugu byabo mu Burundi kuvuga ko Burundi ari nyabagendwa kandi gitekanye. Amakungu ashishikare aba hafi abarundi bishobotse kurusha uko bimeze ubu.
Muri ivyo birori byabereye ku mutumba wa Bitare umutekano warurinzwe ku buryo bukomeye. Abagize leta abashinga amateka n'abakenguza amateka bose bari ngaho tutibagiye abaserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi igitega Fidel Antoine Sabimana kubwije ijya America.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Inyuma yaho Perezida Pierre Nkurunziza atangarije inkuru ivuga ko atazosubira kwitoza mu 2022, twaganiriye na Jean-Claude Karirwa Ndenza ko umuvugizi wa Perezidansi y'u Burundi atubwira ko iyo ngingo ari indahiro ya Perezida Nkurunziza yahaye abarundi bose kandi ari ntabanduka.
Koko n'icyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza igihe ariko yashikiriza ijambo abarundi n'amakungu yashikirije muri komine ya Bugenda na muntara ya Gitega yamenyesheje kimwe mu bigabane bigize iyo jambo yamenyesheje yuko ikingo ciwe ca nyuma kizorangirana n'umwaka wa 2020 abazo caba ayandi matora bashiraho undi mukuru w'igihugu kandi yemeye ko azoshigikira n'uwo mukuru w'igihugu azotorwa muri ayo matora.
Haracasigaye iyi myaka ishika ibiri kugira ngo ayo matora abe mbega Perezida Pierre Nkurunziza arashaka kwisubira ko gahindura iyo ngingo yatangaje.
Yaciye umwibutsa twakiriwe na basokuru umwibutsa uvuga ngo Arundi barayamaze yuko umugabo yihindukiza mu kirago ariko atihindukiza mu ijambo. Yasubiye kwibutsa yuko igihe yarahira umwaka wa 2015 ku itariki 20 yavuze yuko arahiriye kingo ciwe tanyuma iyo ndero irahiye imbere y'abarundi bo bene igihugu bene umurango babona ayirahira amakungu yumva ingingo shikwa na senari yibaza ibwira shingiro. Yavuze rero yuko adashobora kwihindukiza badashobora gusubira inyuma atashobora kwivuguruza no kurenga kuri iyo ndahiro y'indahiro ntarengwa.
Hari amakuru yari yatangajwe cyane gusa avuga ko Perezida Pierre Nkurunziza ashobora kusubira kurongora igihugu gushika mu 2034. Hakaba haravuzwe n'amakuru avuga ko ari mu kizigenza wenyine umugambwe. Ayo makuru muyavuga ko iki?
Ayo makuru ni ari mu rukurikirane rwa ya makuru atyoza igihugu cy'u Burundi n'abarongozi b'u Burundi. Amakuru amaze imyaka ngira ariko arakwiza imyaka 10 ku mvo zitandukanye zimwe zimwe taramenya n'izindi tuzi, ariko ubwiwe umukuru w'igihugu yasabye abantu bakwizamye nayo makuru guhera uyu munsi kwihana bakazavanura n'iyo ngendo igayitse n'iyo nzira igayitse yo kuja barategi bisa barundi yo kuja baravuga aya muheba kaja baravuga ibitaja ntibize. Yamenyeje neza yuko guhindura ibwirizwa shingiro ritahinduwe kugira ngo ihindurigwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ryahinduwe kugira ngo rihe iteka n'itekane ryubahiriza abarundi ritimbazi nayo kwikukira cyane cyane bitegurire kazoza keza abarundi bariho n'abazoza mu myaka iri imbere, kandi rifasha u Burundi kwinjira neza mu muryango wa Afurika y'ubuseruko. Ibyo nibyo byatumye ibwirizwa shingiro rihinduka ntihinduwe na gato kugira ngo Petero Nkurunziza azorongora u Burundi nyuma y'umwaka wa 2020.
Ingaruka z'iyo ngingo isani yatangaje cyane rwose amakungu mwibaza ko ari iyihe?
Biragoye kuvuga ngo ingaruka ni izihe. Ntushobora kwinjira mu mitwe no mu mitima y'abantu umwese ngo ubone ibyo yumvira, ariko hari abantu benshi mu Burundi, miliyoni z'abantu benshi mu Burundi bamaze kumenyera Petero Nkurunziza nk'uko umenga ni umubyeyi wabo. Umubyeyi nawe urazi ntashyira uburyohe, umwifuriza kuramba ukamwifuriza kumara imyaka n'iyindi gusazana. Abo rero bashobora gucika ivutu bati mbega none ejo ninde azotubera umubyeyi. Ariko Petero Nkurunziza yavuze yuko umugambwe CNDD-FDD ariwe wamureze ukamuramura, mbere uwo mugambwe uhava umugira n'imboneza, bisigura yuko rero afashanije n'abandi bari muri uwo mugambwe bazofasha kugira ngo haboneke indongozi umusubirizi mwiza ategugwe aze ate ateriteye ku Burundi nkuko yateriteye ku Burundi abandi nabo kumbere bakagira bati mbere twatumaze iminsi tuvuga yagize twatumaze iminsi duhindisha ubunye abantu bazotubona gute tugiye kumaramara twarabeseye igihugu twarabeseye umukuru w'igihugu novuga rero yuko mu mitwe no mu mitima y'abantu hari ibintu bitandukanye ariko ikigihambaye nuko abantu tutegereza gutegera yuko ibihe bihinduka twiga kujana n'ibihe inkuru nziza ntiyamye ari umukuru w'igihugu yatari umukuru w'igihugu Burundi bwariho kandi n'uzoza nyuma yiwe ntazokwama umukuru w'igihugu Burundi buzobandanya bwabyo abana benshi abo bana bazoja bakurakuranwa kuburongora no kubuhesha iteka n'itekano.
Jean Claude Karirwa ndenza ko murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio ishu rya Amerika. Yamarariko abatavuga rumwe na leta ntibemera kwiyunga ingo ari ntabanduka. Reka twumvirize Frederic banyumva imvugira yigeze kuba vice president u Burundi akaba muri iki gihe ari umukuru umugambwe Sahwanya Frodebu.
Twebwe nk'abandi barundi benshi tubona bariko barabivuga kuri ibi by'inyandiko ngurukana bumenyi tubona ko natwebwe by'ukuri ntawo byumva nta n'uwo byemera kuko ibyo umuntu amaze kutubesha si bikenya ni byinshi. Cya mbere cya kabiri nacyo ni uko umuntu arabye ntashobora gutangaza ibwirizwa nshingiro uyu munsi mwaka w'2018 baca avuga ngo ntazogenda mwaka w'2020 ko icyo gihe ibyo bivugwa n'ibyo bwirizwa nshingiro akuye kuvuga muri icyo gihe akizuba kimbuza kugitoza kuvuga tubana kumenga n'ikinyoma arimo araha abarundi kuko byinshi by'ukuri twaronse ibinyoma byinshi bivuye mu kanwa kiwe.
Hari n'abashobora kuvuga ko ibinyoma byari ibinyoma bikwiragiza bivuga ko azoguma ku butetsi gushika mu 2034 ariko wenyene yahakanye yatangaje ko atazokwitoza aho nti bishobora kuba ari ingorane mu mugambwe wanyu cyangwa indi migambwe itavuga n'umwe na leta ifite.
Ya ahubwo ho bari mu mugambi we kuko ni mu mugambi we bavuga yuko yabaye imboneza yamaho kuri imboneza yamaho n'uko atakundi muntu azo muje imbere yaravuzwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yaravuzwe na barya bimbonera kure bagomba baririmba ko atawundi atariwe twebwe n'umugambi we ubivuga rero uyu munsi yemeye gucakura n'umugambi we rero
mu gihe atakwitoza nkuko bitangaje mu gihe mu 2020 atakwitoza umugambwe wanyu muzokora iki muri imyaka ibiri isigaye kugira ngo nawe nyene ushobore kuba mu migambwe ishobora guhiganwa muri aya matora.
Bwa mbere ho arazi ingene igihugu yakigejeje tuzoraba n'imyifato yiwe yuko yemera ko indi migambwe ije ahabona igakora kandi kubwicanyi kuva itariki gocha buhagara nitwabona atani byema dusubiye gutora nitwumva atambona bisubiye kwica abantu nitwabona ibintu byose biri ko biragenda neza akemera ko hanjwe twicara tukavugana ibyo gutunganya igihugu cy'u Burundi kugira ngo dutunganirize abanyagihugu ibyo tuzobibona ibyo ni yabyemera kuzavuga tuti bya bintu yavuga bishobora kuba byarimo.
Hari abakurikirana politiki i Burundi hafi bavuga ko imigambwe itavuga rumwe na leta harimo umugambwe wanyu Sahwanya Frodebu wagize amakosa mu kwiyonjora mu matora yo mu 2010 arivyo bituma muri iki gihe iyo migambwe idashobora kuronka amajwi abo mubabwire iki.
Oh ibyo byose ni ibintu bagiye bagerekeranya habe na sinabyo kuko wowe umaze kubona ingene batunganije amatora mu yakomine ukabona ubusuma bubaye ukabona ingene baremeka abantu amajwi kandi batitoje aho hantu ushobora ko ari ubusuma bweru ubonye amasanduku atogwa mu ishyamba arimo amajwi no kuvuga ayo ni yari yaratowe yatowe by'ukuri niyo babagiye bagata ayo babujuje bagaca ariyo bajana akariyo baca baharuwe
ariko
kandi kuri ibyo byose kandi twarabyerekanye ntakiba gisigaye ariko tuvuga tutireka tubivemo kuko nta matora nyayo ashobora gutunganywa n'uwo muntu.
Ariko murazi ko amashyirahamwe mpuzamakungu ariko ararorera ayo matora eka n'amashyirahamwe yarorera amatora yo mu Burundi yari yemeje ko amatora yagenze neza.
Burya abantu baza amatora ntiyibwa umunsi w'amatora, amatora yibwa kera bo bajya abantu b'abazungu atazi na kimwe atazi n'ahantu agiye namenye ibiri ko biraba. Je narabaye umuntu agenda gucungera amatora muri Afrika y'Epfo utazi n'intari yariyo utazi n'amayeri yabo utazi n'ururimi rwabo umenya gute cyari kwarakora upfa kuraba gusa ukabana menga n'ibyo kana karimo.
Ariko hari n'umushyira ntahe atohoza ukuntu amatora azogenda akorana n'ishyirahamwe rikomeye ryo muri Afrika Africa Barometer uyo ni Dr. Sebunandi Christophe yari yatangaje ukuntu amajwi imigambwe yari turonka ico gihe aho ni mu mwaka w'2015 imbere gato yuko amatora aba yari yatangaje ku migambwe myinshi atamajwi yari fise uyo ntabwo ari mu mugambwe ko butetse
none amajwi bo yabona gute kandi batagenda ku rubuga ngo baheze bakore jewe naragiye kenshi mu gihugu hagati namye nsigura ntanga maraporo ibyo nabonye ku rubuga ibyo nabonye ibugenyuzi ibyo nabonye mu gihogazi nerekana yuko byuko atamatora ashoka kubera ko imigambwe idashobora gukora
mu 2020 no mu myaka ibiri iri imbere mu gihe president Nkurunziza to kwitoza ikintu cyo tuma umugambwe wanyu uvuga ko amatora agenze neza niki
ubwa mbere nakwariye guhera kuri tariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2018 gushika mwaka 2020 ndusubira kumva umuntu yapfuye azira ubusa ndusubira kumva abantu bari kubaratotezwa mu gihugu ndusubira kumva imbonera kure zirimo ziragira n'amahiri ngo ziriko ziyamirize ibintu tagira umutwe n'amaguru ndusubira kumva imigambwe ibuzwa kugenda hagati mu gihugu itotezwa abantu bapfungwa ngo batoye oya
Frederic Bamvuga inyumvira yahoze yari vice president wa Burundi akaba ari umukuru mugambwe sa Banyafrede bo muri iki gihe murakoze cyane gose kukanya mwa radio ijwi rya Amerika
kolego
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mingitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
tubiyutse inshuti mwese kumuri kumura bandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuva mu kwezi kwa 11 mwaka w'1999 mu Rwanda umukobwa ashobora gutorana kwa se kandi n'umugore ashobora gutorana ku mugabo bubakanye biciye mu mategeko nyuma y'imyaka 19 mufasoni Munyankindi Monica aratubwira intambwe imaze guterwa Munyankindi ahagarariye mu rwego rw'igihugu umuryango uhaguruka uharanira uburenganzira bw'umugore n'ubw'umwana hari mu kiganiro muri sanga mukanya gaheze na Thomas Kamirine
imyumvire imaze kugera ku rwego rushimishije kuko n'abagore ubwabo mbere nabo ubwabo ntumvaga ko bafite ubwo burenganzira ariko nk'umuryango uhaguruka mu nshingano yacu no kwigisha amategeko y'itegeko rije ribarije rije gusubiza ibibazo biba biri mu muryango nyarwanda ndetse bamwe bakaba bafitemo ibitekerezo by'uko riba ryaje ryabyoroheje ibibazo bihari gishaje uburenganzira umugore cyane abandi bakavuga bati ni ikibazo abagifite ya myumvire ikiri hasi ariko nk'umuryango uhaguruka mu nshingano yacu kubera ko akazi kacu ntabwo ari ukuvuga ngo amategeko yagiyeho turarangije akazi gusa dukoze ubuvugizi amategeko meza abereye abanyarwanda agiyeho dufatanyije n'izindi nzego icyo tuba dusigaje dukora kwigisha kugira ngo umuryango nyarwanda umenye impamvu y'itegeko kandi na buri wese amenye uburenganzira bwe bigatuma na wa mugore amenya yuko kujya mu rutonde rw'abazungura atari icyaha atari no kurenga ku muco ahubwo ari uburenganzira ahabwa n'amategeko ahabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda twitoreye mu mwaka wa 2003 nk'uko ryavuguye kugeza ubu ngubu ndetse n'andi masezerano mpuzamahanga
Maitre Munyankindi
Karame
iri tegeko rivuga yuko umugore uzungura umugabo waba barashakanye mu buhe buryo
gusezerana busigaye ari uburyo n'ubutatu hari ivangamutungo rusange hari ivangamutungo muhahano hari n'ivanguramutungo risesuye ni ukuvuga ngo umugore wasezeranye ivangamutungo rusange ubwo nuva ngo wa mutungo w'umugabo wose awufiteho uruhare
kimwe n'abana babo
kimwe n'abana ajya hamwe n'umunini muri rwa rutonde rw'abazungura bahoraho kimwe n'abandi babandi rwa rutonde ruhoraho rw'abazungura ariko yari muhahano icyo gihe nuva ngo baba basangiye wa mutungo bazashakana waba undi muhahano awufiteho uburenganzira 100% ariko yari ivanguramutungo risesuye ubwo nta burenganzira bafite kuri wa mutungo w'umugabo, ahubwo ntanabwa nazungura umugabo we, ahubwo icyakora kiri ku mugabo amuhaye nk'impano.
Ubuse noneho gusezerana mu mategeko abanyarwanda barabikangukiye cyane ku buryo nta bantu benshi bakibana gusa batanyuze imbere y'itegeko?
Abanyarwanda barabikangukiye cyane, ariko hari naho usanga mu duce tuna tumwe tw'igihugu usanga uwo muco, kubera umuco waho wo gukunda kugira ubuharike, hari aho abagore badasezerana, ariko naho ni hake bisigaye. Ariko haguruka ndetse n'izindi nzego za leta bafatanyije, icyo dukora ubukangurambaga kugira ngo umuco w'ubushoreke ushire, ndetse n'abagore basezerane bagire uburenganzira ku mutungo nk'uko biteganywa n'amategeko. Uretse ko niyo umugore ari muri rwa rugo niyo yaba atanasezeranye, hari itegeko nimero 59 ryo muri 2008 rimuha uburenganzira ko na wa mugabo najya gushaka undi mugore agasezerana, wa mutungo bari bafitanye awufiteho uburenganzira icya kabiri, kuko nawe aba yaragize icyo akora muri urwo rugo.
Kuri telefone turi kumwe na Leonidas. Leonidas we,
ambwe
ufite akabazo?
Yego, ndafite icyo ariko kandi ndafite n'akabazo.
Yego.
Kuri iryo tegeko Munyani yari karavuga ryoba ryaratowe mu Rwanda, ubwa mbere adukirije yuko umenga umugore yoba yari yarataye agaciro, ariko ntibirabye umugore agaciro ntiyigeze agatakaza, kuko nk'uko yari karabivuga n'ubundi urugo n'ubundi urugo usumbye umugore n'ubundi agusumbye urugo, kuko ntiwacunga umutungo wo mu rugo. Ariko uvuze ko bamusubiza agaciro kubera agiye gutorana kwa se agatorana no kwa nyina, niyo mbona umenga ngahoye ngo barimwo akarenganye. Nagira mbaze rero nimba n'umuhungu baratoye mu iryo tegeko ko yoba ashobora gutorana kwa se agatorana no kwa nyina, kuko niko barukungana ahubwo baba basumbasumbanishije.
Ye, urakoze Leonidas we,
ndabakengurukiye nanjye ku ijwi rya Amerika.
Metre Munyankindi, gutorana rero nyine nkuko twabitangiye tubivuga niko kuzungura. Nuko ubwo rero ati umuhungu
kuzungura ku ruhande rwo kwase no kuri nyina.
N'umuhungu afite ubwo burenganzira dukurikije iri tegeko? Yewe
arabufite. Buri mwana wese afite uburenganzira buzungura ababyeyi be bombi, niko bimeze.
Ye, ndibwira kuko yaratangiye kuvuga ngo nakarenganye, no kuvuga ati buri
itegeko rirabisobanura rya 54 bavuze uburinganire bw'abana mu izungura. Abana amategeko mbonezamubano yemera ari abo wapfuye bazungura ku buryo bungana nta vangura hagati y'umwana w'umuhungu n'uw'umukobwa.
Ye,
nuvangura uruhande agomba kugera urutonde rw'abazungura niba rurimo kuri urwo ruhande kwa nyina ari nyina wamubyaye, arazungura nawe arajya hamwe n'abandi azungure nyina. Niba ari ku ruhande rwase arajya hamwe ku ruhande rwase nabo azungure.
Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefone turi kumwe kandi na Pacifique. Pacifique,
babwe
akabazo kawe.
Nanjye nagira mvuge ku byo bijyanye no gutorana kw'abakobwa cyangwa abahungu, nta rero jyewe ari akangonongono novuga yuko narisise ku ibi bijyanye no gutoranya, nk'uko tubona yuko menga hariho akantu novuga yuko barenganije ku muco wa kera twari dusanzwe tuzi, kuko nkabona menga nk'ibyo baba barazanye byo gutorana ku bakobwa nabona yuko ari nk'umuco wo hanze mu bazungu baba barazanye bagiye gusubiriza umuco w'abanyafurika twari dusanzwe twituzi. Umuntu rero akaca abaza ati noga aho ntibabona yuko umuco wa kera w'abasokuru wa kera ko tubona abahungu aribo bari batorana mu gihe umukobwa we yavuka akagenda yamara kuja kuba kugu y'ubuzima bwiwe bukarabwa n'umugabo wiwe aba asanzwe amufise, cyo kimwe umuntu w'umugabo akari waraba ubuzima bw'uwo mukobwa akaba n'ubuzima bw'abana bamukomoka ko umwana agatorana kwasa. Aho ntibabona yuko hariho akantu boba barakuye ko ku muco wa kera, mu gihe uzosanga amenga umuco wa kera bazaba bariko barawumera nk'abawibagize. Nkaca rero ndamubaza ati mbega ko kuki boba baratoye iryo tegeko, hari ingorane ryoba ryari riteye mu gihe kera ho twari dusanzwe tubona byari bimeze gutyo? Oya, hari agahatse koba kari gateye cyangwa hari ingorane ryari riteye?
Yego, cyangwa
kuba bariko barakuraho umugenzi wa ba kera hoho, ntibabona yuko bariko bazana umugenzi wo hakurya mu bazungu, ntibabona yuko boba bariko baribagiza umuco wacu ariko barawibagiza bawutitura bakateza imbere umuco wo mu bazungu biyo hakurya bo hakurya y'amazi
Pacific.
Yo rero nkabwe
ye wahindiraho ngaho, hanyuma Metre Munyankindi akagusubiza.
Eh,
ye urakoze
sawa.
Yego.
Arakoze Pacifique. Icyo numvise avuze nuko agaragaje yuko ngo mu muco hari icyo twirengagije ku muco. Umuco ubaho kandi ukagira nawo uburyo ugenda wevuriwa hakabamo revolution mu muco kandi tukareba iryiza dutira handi bidushaka kudufasha. Itegeko rero ryizungura mu Rwanda ryaho mu 1999 ryaje rigukije gukemura ibibazo byari bihari nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni koko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi hari abagore bari bamaze gupfakara ndetse n'abana b'abakobwa bari bamaze gupfusha ababyeyi bagasigara ariko nta tegeko ry'u Rwanda ribemerera kugira uburenganzira kuri ya mitungo y'abagabo. Umugore adashobora kugira uburenganzira ku mutungo w'umugabo we, umukobwa nawe adashobora kugira uburenganzira ku mutungo w'iwabo kubera yuko byitwaga ko ari umukobwa atari yemewe mu izungura. Itegeko rero mu Rwanda ryaje rigiye gukemurira ibibazo byari bihari bya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo abagore nabo babashe kwiteza imbere. Kwa dufite umubare munini w'abapfakazi ndetse n'umubare munini w'impfubyi z'abakobwa zari ziraho zidashobora gucunga imitungo y'ababyeyi babo. U Rwanda rero rushyiraho amategeko rureba ibibazo Abanyarwanda bafite rukanayashyiraho kugira ngo akemure ibibazo bihari muri ako kanya. Mm-hmm. Kandi ibibazo byarakemutse, wa mugore agira umwanya na we agira uruhare mu iterambere ry'iki gihugu. Mm-hmm. Kandi turanabyishimira ibyo twagezeho. Ntabwo kumva ngo umutungo w'umugabo w'umugore, umugore araho yapfakaye barumuna b'umugabo baje kuzungura umutungo we n'abana be baviriyemo aho.
Mm-hmm.
Kubera wenda yasigaye wenyine cyangwa yasigaranye n'abana b'abakobwa, kuko umukobwa adafite uburenganzira ugasanga umutungo ugiye kwa base wawe cyangwa ku bandi bantu hirya. Ubwo urumva se umukobwa byari kuba bimariye iki wa muryango wa umugabo yaravunikiye umuryango we.
Mm-hmm.
Amategeko rero yaje agiye gukemura ibibazo byabaga bigaragara. Iyo amategeko agiye kujyaho ntabwo bashyiraho itegeko gusa kugira ngo babigire, bashyiraho kugira ngo bakemure ibibazo bihari kandi bijyanye n'igihe
kandi bizarambe, igisubizo kizarambe,
kizanarambe gifasha umuryango nyarwanda kwiyubaka.
Eh,
kandi tunagendere no ku mahame mpuzamahanga tuba twarasinye kugira ngo nayo ajye mu bikorwa.
Hari icyo gihe Jenoside yakorewe Abatutsi kirangira abagore ntibari 54% mu muryango nyarwanda.
Mm.
Nimba nibuka neza
nyarwanda.
Eh, kandi abenshi muri bo
uburenganzira abasambu iwabo ntibayagire uburenganzira. Mm. Ntagire uburenganzira iwabo, isambu iwabo ikagenda gutwarwa n'abantu baturutse Kantarange, ntagire uburenganzira ku mutungo w'umugabo we bigatwarwa n'abandi, akitwa n'inzara
akambara ubusa.
Kandi mwabonye akambara ubusa. U Rwanda rero rwashyizeho itegeko rikemura ibibazo byari biri icyo gihe, risanze iryo tegeko hari ibyo ryibagiwe rirongera rivugurura rya tegeko rishyiraho irindi tegeko rihindura rya rindi rya 1999 rishyiraho itegeko rya 2016 riza gusubiza ibindi bibazo byibagiranye mu gusubizwa muri rya tegeko ry'1999.
Ariko se Maitre Munyankindi, nk'iki kibazo Pacifique abajije ati mwirengagije umuco ntabwo mujya muhura nacyo mu Rwanda.
Mu Rwanda abataremera yuko umugore afite uburenganzira bungana igihe dufite itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda no mu burenganzira bwa muntu ndetse no muri sosiyete n'imbere y'Imana, tutanagiye no kunyura kuri constitution imbere y'Imana. Abantu bose turangana, duhere naho ngaho tugere imbere y'Imana. Ese niba umugore n'umugabo n'abantu bose tungana imbere y'amategeko, kuki umwagira uburenganzira busumba ubwundi, undi akagira uburenganzira buri munsi y'ubwundi kandi imbere y'Imana tungana? Tukagera no na constitution twishyiyeho y'u Rwanda, Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko ryashyizwe muri 2003 rikaba ryaravuguruwe kugeza ubu, rikivuga ko umugabo n'umugore bangana imbere y'amategeko kandi bafite n'ubushobozi bungana, bashobora no kugiteza igihugu mu buryo bungana. Icyo gihe rero ntabwo ari ukwirengagiza umuco, ahubwo ni ukugendana n'igihe, tugirirebe u Rwanda rurebera Abanyarwanda bafitiye akamaro.
Njoti mwese mwadutiza amatwi bya gusozera, reka tubibutse ko mu kanya twashikije amakuru arimo ingingo zibiri zikomeye cyane gose. Ingingo ya mbere yari ingingo yo gutera igikumu ku ibwiriza shingiro rihinyanyuye Perezida Pierre Nkurunziza yateye ku igikumu aho ni mu birori byabereye i Bugendana mu ntara ya Gitega. Iyindi ngingo yatangajwe ni ingingo ivuga ko atazosubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Nshuti mwese rero mukunda radio ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye ingenieur, tukaba dushimiye kandi na Fasile yiganije ikiganiro. Turabashimiye mwese, turashimiye abaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mukurikirana ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza.